umutekano muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi uyifashe neza muri rusange, kandi mu buce byose by'igihugu, ni ukuvuga yuko imirimo ikorwa, ibikorwa byose bikora abanyagihugu bitegenza ku murango no mu ijoro, muri rusange rero wifashe neza, kiretse utuba tumwe tumwe tuzatugacamo dusanzwe, ariko natwo nyine turi ko turaza ingene dukora kugira ngo tuduhagarike ababishe babikora.
Ku munsi wa kabiri mwe aratangaje ko hari abarundi bariko barakorana n'imirwi y'iterabwoba izwi. Iyo mirwi murasha kutubwira amajambo make, iyo mirwi ni nkiye?
Na barundi twabonye bafise ibimenyetso tumaze kubafata, bari bavuye mu gihugu cya Tanzania binjira, hanyuma dushobora gufatamwo umwe, ubundi afatwa n'igipolisi cya Tanzania. Bari bafise ibimenyetso byerekana yuko bakorana n'iyo migwi, haba mu matelefoni, haba amafoto bari bafise, eka mbere n'ibindi biboneka neza yuko bakorana n'iyo migwi. Mbere twarabonye n'amafoto n'impunzu bari bambaye, murabona biraboneka neza yuko bakorana n'iyo migwi y'iterabwoba.
Murashaka kutubwira mwihweje impuzu bari bambaye n'ibikoresho bari bafise n'imirwi ihe? Turazi ko hari imirwi itandukanye, hari iyo muri Somalia al Shabab, hari n'indi mirwi. Murashaka kutubwira mukadutomorera neza?
Turavye neza, nkumbure hari aho bigora kumenya, ariko icyo twababwira ni uko mu masanamu yari afise yarimwo ifoto y'urya yapfuye Ben Laden n'abandi, nkumbure bariko babasukora na ba El Shabab na Boko Haram. Turaziye ku mateleviziyo ingene turabona yuko ibintu yari afise bishobora ku n'ibimenyetso byerekana yuko bakorana n'abo bantu, cyane hariho nk'imyimenyerezo ashobora kuba yagiye gukora aho hantu.
Muri iki gihe itohozwa rirabandanya, igitigiri cy'abarundi bo ariko rakorana n'iyo mirwi kiracari cababiri canke kiramaze kwiyongera?
Abo tumaze kumenya n'abo bonyene, ariko nico gituma duca tuboneraho n'akagiye gusaba abanyagihugu bose, abarundi mbere n'abanyamahanga ba mu gihugu cyacu, yuko bomera amagabo ikintu cyose babonye. Twari tumenyereye yuko ari abanyamahanga, ariko tumaze kubona yuko harimwo abarundi, tuca dusaba abarundi bose n'abanyamahanga ba mu gihugu cyacu kuba amagabo, kugira ngo bashobore kuzotwereka uwo biketse cyangwa babonye afise ibintu biteye amakenga.
Ku kibazo cy'abanyamahanga, abanyarwanda muri iki gihe baridoga ko bariko barahagarikwa, eka bagirizwa ko badafite impapuro zo gukorera mu Burundi cyangwa zo kwaba, icyo kibazo cyo cyifashe gute?
Ibyo yuko ko bariko baridoga twebwe ntabyo turamenyeshwa neza, mugabo icyo twavuga ni uko abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda, dufitaniye imigenderanire myiza cyane. Abanyarwanda baraba muri iki gihugu cyacu, natwe abarundi turaba mu Rwanda, kandi imigenderanire irabandanya neza mu nzego zose z'ibihugu byacu. Ni ukuvuga yuko rero abo onye bumbure bavuga n'ababa babaye mu gihugu cyacu cyangwa bakora ubuzi butandukanye ariko batisunze amategeko, abo rero ntitwavuga abanyarwanda, twavuga abanyamahanga bose muri rusange, nk'uko tuba tubigira no ku barundi badakwiye ibyangombwa. Aha rero ntawe cyaki agomba kugifatira ku yindi ntera, nibyo ni igikorwa cya minsi yose twama dukora, siyo tugitanguye, tuzokibandanya kandi twame tugikora, kandi n'igikorwa cya minsi yose cy'igipolisi mu bihugu byose.
Muri iki gihe ibyo bimenyetso byose bihari, eka hariho n'abamaze gufatwa ingingo zikabije zikomeye mumaze gufata kugira ngo mubandanye gukingira Uburundi n'Abarundi n'izi?
Ingingo tumaze gufata ni ingingo z'abajejwe umutekano. Icyo twosaba ni uko twaremesha abanyagihugu yuko inzego z'umutekano z'u Burundi zamaze gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo bashobore gukingira, ariko rero tugasaba yuko rero mukuri izo nguvu inzego z'umutekano zizokoresha cyangwa ziriko zirakoresha yuko abanyagihugu, umuntu wese aba mu gihugu cyacu, yogira icyo aterereye kugira ngo umutekano tuhagararire twese, dukingire igihugu cyacu twese.
Gabriel Nzigama, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Burundi, murakoze ku kanyamwa duhaye.
Murakoze namwe.